umwe mu muryango wiwe yabwiye ijwi rya Amerika ko urubanza rwaciwe na sentare y'iyungurizo barumenye kuri uyu wa kabiri ku muhingamo. Rwaciwe na sentare isubiramo imanza ya Mukaza hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri tariki 2 ukwa gatanu 2023. Ariko nta kindi kintu kinini yashimye kongera ko twacitse intege ntitubona icyo gukora, niko yabwiye ijwi rya Amerika. Florian Irangabiye n'abamwunganira mu mategeko bari bunguruje inyuma y'ingingo y'umucamanza wa mbere yayamuhanishije umunyororo w'imyaka 10 no kuri ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Urubanza rw'umuyungururizo rwari rwumvirijwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka rwabereye ku ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushibuseruko aho uwo mufasoni afungiwe. Uwo mukenyezi yakorera iradiyo yitwa Igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani 2022 yavuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yaba haraheze imyaka irenga indwi. Yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru: uguhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarobeli barwanya leta. Muzoki mu maserukira ishyirahamwe SPJ rifite icyicaro muri Amerika riharanira ubwigenge bw'amenyeshamakuru yabwiye ijwi rya Amerika ku iyi ngingo aragatera soni.
This is a very shameful decision. It is coming on just the day before World Press Freedom Day.
Iyi ngingo y'agatera soni ishyitse umunsi umwe imbere y'umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bw'itangazamakuru aho abanyamakuru bibuka umwuga wabo n'ibibazo byawo. Itwibutsa ingorane abanyamakuru b'Abarundi bacamwo. Mumo yibutsa kandi ko kuva Florian Irangabiye yafatwa habonetse utunenge twinshi.
We must also acknowledge that her imprisonment has been characterized by several irregularities, including the fact that she was held for several weeks last year.
Twibukanye kwifungwa giyiwe byaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe gihe kinini imbere yo gucirwa urubanza. Twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Niko Momo akomeza abwira ijwi rya Amerika. Florian Irangabiye umubyeyi w'abana babiri abashingwa manza biwe n'amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu arimwo Human Rights Watch na Amnesty International basavye ubutungane kumurekura bavuga ko ata kintu na kimwe kibi yigeze akora, ahubwo yakora iby'amategeko amwemerera nk'umenyeshamakuru mu guha ijambo impande zose no mu kuvuga icyo yibaza ku bibazo biri mu gihugu mbere n'umukuru w'igihugu asanzwe yidogera. Mu mategeko y'u Burundi, Florian Irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa: ukunguruza muri sentare ntayinyuzwa no kuronzwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika.